iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika vy'i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio y'ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi ryobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacuvewa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio Yacuvewa. Ndabaramukije inshuti banganye ba radio ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi, nanjye basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubategura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni icyorezo kandi kirimo kugira ingaruka nyinshi mu buryo butandukanye. Nyuma yaho mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 igenda yiyongera, Leta yafashe gahunda yo gusaba abarwaye COVID-19 batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Ese babayeho bate ari mu kato?
Hari igihe wumva ucikana intege ufisha amaso kagira hakandu kakayi kadashira
oya nta hantu na hamwe negeze ndabara ntabwo nanjye namenye ibyo ari byo rwose.
Abo ni bamwe mu bamaze gukira COVID-19. Perezida wa Guinea Alpha Conde aziyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha. Abarundi ba muri Suwede batangije ishyirahamwe rigamije gufasha mu iterambere hagati y'abarundi baba mu bihugu byo mu majyaruguru y'u Burayi hamwe nawo mu gihugu cy'abibarutse. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Guinea Alpha Conde aziyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi gutaha. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Ishyaka rya Perezida Conde, Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG mu magambo ahinnye, ryamugize kandida waryo mu kwezi gushize, ariko we ntiyahise avuga niba abyemeye cyangwa se niba byanze. Uyu munsi RPG yasomesheje itangazo kuri televiziyo ya Leta ivuga ko yabyemeye. Alpha Conde yatowe bwa mbere mu 2010 arongera atorerwa manda ya kabiri ari nayo yagombaga kuba iya nyuma mu 2015. Mu mwaka ushize itararangira neza yahinduye itegeko nshinga ku buryo bwateye imyivumbagatanyo yaguyemo abantu 30 akuramo ingingo yategekaga umubare wa manda ebyiri ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Usibye iyi ngingo yakuyemo n'indi yavugaga ko manda imwe ari imyaka 5, itegeko nshinga rishya rivuga noneho ko manda ari imyaka 6. Bivuze ko President Alpha Conde w'imyaka 82 y'amavuko ashobora kuguma ku butegetsi indi myaka 12 iri imbere.
Abatalibani bateye bombe mu nkambi y'igipolisi mu burasirazuba bw'igihugu cya Afghanistan. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Abatalibani bakoze igitero cya bombe cy'abiyahuzi muri iyo kambi bica abapolisi batatu bongera bakomeretsa abandi batari baki ico gitero cyabaye no munsi wa kabiri mu ntara ya Paktia cyakozwe amasaha make nyuma y'uko Robert O'Brien, umuhanuzi ku bibazo byerekeye umutekano wa Perezida wa Amerika Donald Trump, asubiye gutera akamo kuko impande zitana mu mitwe muri Afghanistan zitangura zidatevye ibiganiro vy'amahoro. Yahuzi yaturikije imodoka yuzuye amabombe ku rwinjiriro rw'ikambi y'igipolisi imbere y'uko abantu babiri bitwaje ibigwanisho bikomeye binjira muri iyo kambi. Indeko zijeje umutekano za Afghanistan zahanganye nabo buno nyine zirica abo bantu babiri mu gutana mu mitwe kwa maze igihe gitoya. Abatalibane biyitiriye ico gitero bamenyesha ko cyahitanye inteko zijeje umutekano zitari nke. Ku munsi wa mbere umuhanuzi wa Perezida Trump ku bibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu Robert O'Brien yavuganye na Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ku biganiro vy'amahoro hagati ya Leta n'Abataliban bihagarikiwe na Amerika bigenewe guhagarika ingwano mu gihugu. Baganiriye ivyerekeye gutangura ibiganiro bihuza impande zose mu gihugu bidatevye. Umuvugizi wa Perezida Ashraf Ghani yatangaje uno munsi kwa kabiri ko impande zombi zashimikiye ku kamaro kuko haba amasezerano yo guhagarika ingwano kugira habe amahoro arama muri Afghanistan.
Ibirwa bya Trinidad na Tobago byasohoye itegeko rikomeye rijyanye n'ibihano bizahabwa abatazubahiriza itegeko ryo kwambara agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Oriane Tangishaka aratubwira ibindi kuri inkuru.
Guhera ku munsi wa mbere w'iyi ndwi niho Leta y'amazinga ya Trinidad na Tobago yasohoye itegeko rikomeye rigamije kugabanya no kugwanya iyandukizanya ry'ikiza cya corona. kuvuwa musi buri muntu guhera ku mwana muto w'imyaka 8 afashwa atambaye agahomera munwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi azocibwa amande y'amafaranga igihumbi cy'amadolari y'amanyamerika. Iryo hadabu rizokongerezwa ku bihumbi 2000 icyo caha kibaye ku nshuro ya kabiri riduge ku bihumbi 3 icyo caha kibaye ku nshuro ya gatatu. Umushikiranganje mukuru Keith Raleigh yabwiye abantu ashimitse yuko ubona adashobora kuriha ayo mande arambara agahomera bunwa. Raleigh yavuze ko ari ngombwa ko buri muntu wese akurikiza amategeko yose kugira icyo kiza kigabanuke. Muri aka kanya amazinga ya Trinidad na Tobago afise abantu 170,000 barenga bamaze kwandura ikiza cha corona, 222 muri bo baritabye Imana.
Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yo mu karere turayahera mu Rwanda. Nyuma yaho mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 igenda yiyongera, leta yafashe gahunda yo gusaba abanduye COVID-19 batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Abamaze gukira babwiye Ijwi ry'Amerika ubuzima babayeho bari mu kato n'imyitwarire yabo yatumye batanduza abandi. Ministeri y'ubuzima ivuga ko kuva aho iyi gahunda itangiriye abasaga 40 bamaze gukirira mu ngo zabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
RBC ivuga ko abarwayi ba COVID-19 bagaragaza ibimenyetso bikaze ndetse n'abandi bageze mu gihe cy'uburwayi bazakomeza kwitabwaho no kuvurirwa ahabugenewe, ariko bataragaragaza kuremba bazajya bashyirwa mu kato mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga. Aya mabwiriza akaba anagendera ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'emezi, zivuga ko iyo umuntu atagaragaza ibimenyetso bikaze ashobora kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko atari mu bandi cyangwa akaba yakwitabwaho ari iwe mu rugo. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bandi y'icyorezo badusobanurira ko biyumvise mbere y'uko batekereza no kujya kwipimisha. Twifuje kudatangaza umwirondoro wabo mu rwego rwo kubabikira ibanga.
Natangiye kumva ndi kubabara umutwe, ngira gripe ikabije, sinajya mpumurirwa, nubwo byagera ninjoro nkumva ncitse intege mu buryo bwose bushoboka, guhumeka nkumva iranze, njya kugura imiti ya gripe bisanzwe, mbona ntacyo bitanze. Ndangije nubwo nicaye ndavuga ariko se ko njya numva ibimenyetso biranga umuntu urwaye coronavirus kuri radio nkaba numva byose nanjye mbifite, aho ntiyaba ariyo.
Ariko igihe wumva ucikana intege ufirisha amaso ukagira nk'akantu kakayi kadashira,
oya nta hantu na hamwe negeze ndabara, ntabwo nanjye namenye ibyo ari byo rwose.
Mu barimo kwandura iki cyorezo muri iki gihe kandi batarembye bahitamo kuguma mu ngo zabo, babwiye Ijwi ry'Amerika ubuzima babayeho bari mu kato n'icyo bafashije ngo bakire iki cyorezo.
Ngiye mu bo tubana nta muntu nigeze nanduza, uko nitwaye rero nagerageje kwirinda guhura n'abandi bantu. Nabaga muri mucumba cyanjye kuko inzu yabaga mw'abana banjye, ubwo njye nahise mfata icyumba cyanjye ibintu byose nyine nkabikorera aho ngaho mu cyumba iwanjye. Nta muntu n'umwe nigeze nanduza. Nyine nari mfite umukecuru wanjye niwe wanteguriraga amafunguro, yamara kuyategura akayashyira ahabugenewe nanjye nkayafata nyine nkafungura, narangiza ibyo nafunguriyemo ni njye njyenyine wabyiyogerezaga hanabibika ahantu ahabugenewe.
Hari abantu 8 baratubwira ati ubungubu reka tubavurire hano mu rugo, baravuga ko bavuze n'abantu mubana mu rupango ari bumwe nyine mubamo, reka tubavurire mu rugo. Kandi byarakunze pe bo tugakaba kenshi igashoboka isuku, siporo nyinshi, kurya ibiryo mbega biri bifite intungamubiri n'imbuto, nibyo bintu twagiye dukoresha cyane. Ntabwo twajya hanze kuko twaza mu rupango gusa, noneho ibiryo twabikenera bakabituzanira bakabishyira imbere y'umuryango ba portail tukabifata.
Apato kigageramo bambwiye icyo ngomba gukora ni siporo no gukomeza kurya imbuto, nuko nkomeza ni siporo n'amazi menshi. Siporo nayikoreraga mu cyumba cyanjye rwose aho numva ukuzogukiye no mugozi nakoreshaga amapompaje menshi mu gihe cy'imisitandatu byari birangiye.
Ababigize kurwara COVID-19 bakayikira batageze kwa muganga bavuga ko bakomeje gukurikiranwa n'abaganga, ariko abenshi bakize nta n'imiti bawe.
Imiti kubera naje kugira ikibazo cyo kubabara mu gatuza, baje kunzanira imiti iti nyine ndayinywa, ndakeka narayinyweye nk'iminsi 5 gutyo numva nyine nta kibazo ngifite, numva nyine birarangiye. Bagarutse baje gufata ikizamini cya mbere basanga ni negatifu bafata igikurikiyeho nacyo basanga ni negatifu nabo twabana gatete nabarongera barabafatira basanga nta ufite ikibazo barambwira ngo nyine narakize coronavirus
ngo twebwe twakize nyuma y'ibyumweru bitatu
nibo buzima basanzwe nta kibazo afite
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giherutse gusohora amabwiriza agaragaza uko umurwayi wa COVID-19 yafashizwe mu rugo rwe mu gihe atarembye RBC ivuga ko uyu murwayi yemeye kujya mu kato abajyanama b'ubuzima n'itsinda ry'abaganga ikomeza kumukurikirana buri munsi iki kigo gishinzwe ubuzima gisobanura ko kugeza ubu mu Rwanda abagera kuri 70% bamaze kugaragarwaho na virusi ya corona ari abari muri iki cyiciro cy'abafite ibimenyetso byoroheje n'abandi batabigaragaza Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali
Tuve mu Rwanda tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho imirwano hagati y'abarwanyi batwirwaneho na Mayimayi yabaye kuri uyu wa mbere ahitwa Birarumbiri yatumye abanyeshuri bo ku bigo birindwi byo muri Seyiteri y'Itombwe teritwari ya Mwenga intara ya Kivu y'Epfo badakora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
mu nama yahuje bagarariye teritwari ya Uvira n'abaserukira ASR hamwe n'impunzi zikambitse Kaberagure ho muri grupu makabunambo izo mpunzi zagaragarije bari muri iyo nama agahinda zitewe n'ubuzima bubi zibayemo bwo kurara hanze ndetse no kutagira ibyo zifungura mu gihe zitegereje ko zizemererwa kwambuka umupaka zigasubira mu gihugu cy'u Burundi ndayishimiye Enoch ni umuyobozi w'impunzi ziri Kaberagure
hano tuhabayeho nabi mu buzima bubi abenshi bajyama hasi mwivu mu byatsi abashobye kuza kwikorera ibyatsi hirya mu mirima baraza gutora ibyatsi bagasasa hasi bwaca abagaca biterura bakabiterera nk'inyuma y'ayandi y'amazu hama bwagoro bakongera bakabizana bakaryamako hama ugufungura dufungura nabi cyane ntaje turonka ibyo tujya n'ugufuna kuza gucirara mu mihana amasombe cyane gushika nuno munsi hariho bene imirima ariko bavuga ko isombe ryaheze abarefije bari maze biba ngombwa rero yuko ube yatwica yuko ntacyo turiko turajya ntabwo dufungura kabisa
umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alexis Rashid Kasangala yasabye izo mpunzi ko zasubira Kavivira aho zari zisanzwe zikambitse mu gihe ategerejwe yuko zizasubizwa mu gihugu cy'u Burundi zinyuze ku mupaka wa Kavivira kuko kunyuza impunzi ku mupaka wa Kaberagure bitemewe n'amategeko gusa izi mpunzi nubwo zemerewe ko zigiye gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi zifite impungenge yuko nizigezwe Kavivira zizongera kuwatinzwa kuko atari bwo bwa mbere zizejwe ibitangaza n'abayobozi ariko ntiyagira igikogo
yabita makenga yuko ashaka kutugeza mu Kavimvira ntibazitahane kandi atagishaka gutaha urumva rero twaje tufite amakenga yuko bo tukura ngaha akaguma batijana batatusubije mu rupangu ko mu Kavimvira uko mu Kavimvira gatahangayikiye bamwe twikoregaraviye n'umucanga tugacira amaraso
ibi bintu batubariye n'ibyabari by'ukuri nkuko babitubariye turumva ntangoranirimwe mugabo n'ibyabari uruhendo ari ibintu byo kutubesha ntabwo dushobora kubyemera na gatoyi kuko twe twafashe ingingo yo gutahuka iwacu n'amahoro ntangorane nimwe ikiri mu gihugu iwacu niyo mpamvu twifuza gufata inzira dutahuka tujya iwacu kubera ko nk'ubu turiko turahomba cyane abana bacu ntago bakibiga amashuri agira atangure niyo mpamvu dushaka gutaha iwacu
bishoboka niba ducane aho biyumvira ku gipangu cyo mu Kavimvira mugabo twarahe turarengwa ko dushobora kwinjira indani mpaka badushikane ahajya hanze hanyuma umuti wo kudutwara badukura ahajya hanze kandi bidatebye twavuze ko bidashobora guteba hamwe byo mara indwi zibiri tuza tugira amandamano kandi tubetera tugenda kuri duwane hanyuma twebwe batwambutse nk'uko twari twavuye hariya mu gipangu tuzi yuko hari cyo twakenye bituma yuko tugomba kwisubira iwacu mu Burundi ubu rero natwe twavuze tuti umwanya n'umwanya imodoka zikaza hamwe bavuze ngo badusubize indani mu gipangu ntidushobora kwemera tuzoguma mu modokari cyangwa twuruke tuse tumatajya hanze tugume
bamwe mu bayobozi ba seri bari muri iyo nama babwiza impunzi ko kugira ngo zisubizwe mu gihugu cy'u Burundi ari uko hakwiriye kuba ibiganiro bizahuza leta y'u Burundi n'iya Kongo ndetse na haseri hanyuma bakabona gucura izo mpunzi mu buryo bwemewe n'amategeko mwumenya yuko izi mpunzi z'abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahukanwa kubera imibereho mibi zibayemo mu gihe kuri uyu wa kane zimwe mu mpunzi z'abarundi za mbere zari mu nkambi ya Mahama izo zatahukanwa Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika
mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twesangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi ni mu kinyarwanda. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize abarundi baba muri Sweden batangiye ishyira hamwe rigamije gufasha mu iterambere hagati y'abarundi baba mu bihugu byo majyaruguru y'Uburayi nabo mu gihugu cyababyaye. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Jean-Marie Julien Sengiyumva umuvugizi w'iryo shyira hamwe atangira avuga intego yaryo.
Muri make bavuga ko abarundi ba mu gihugu cya Sweden batari bake bavuga ko ari bose bahuye baraganira bararaba ingene buja hamwe kugira ngo bashingishire hamwe byotuma bakorera hamwe byotuma bagira imigambi ibafasha bonyine ubwabo mugabo cyangwa bigafasha n'igihugu baje bava muri ico cacu catuvye cyo Burundi. Ni muri iyo numero rero mukuru wa gatandatu y'imyaka 2019 kwezi k'umunani twahuriye mu gisagara cya Oredro hanyuma turabica hirya no hino tubona ko bikeneye ko bushingwa ishyirahamwe riduhuza ry'aba diaspora kugira turabe ingene twoja hamwe twungunganya ibyumviro no kugira ngo turabe icyo twateza imbere igihugu cyacu. Iryo shyirahamwe rero tukaba twavitoriye izina ryitwa ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Sweden mugabo bagiye gukora ibintu by'iterambere. Burundian diaspora in Sweden for development BDSD.
Ego. Mshinga nani sengi yumba mwotugira mwurima ke aba yoboye ilishira hamwe mwurima kanya.
Ego, abo kwa rezi toye watoro mwuri joshira hamwe Burundian diaspora in Sweden for development umukuru wacu ari wano kuita president de l'association de la diaspora Zobadi Augustin Ruzima hanyuma umunyamabanga mukuru ni Justin Hakizimana hanyuma uzobajejwe ikigega azoba ari Madame Emilienne jewe bakaba ngomwe kuzobabera umuhanuzi mukuru nkongera nkabavugira nkabyo bita conseiller principal et porte-parole.
None mshinga nasenge yumva none ko tuzi ko hariho n'ayandi mashirahamwe kumbure ishyirahamwe riserukira Abarundi ngaho muri Suwede dushobora kuba turumvise mu minsi yahera mutandukiye hehe n'ayandi mashirahamwe aserukira Abarundi ngaho cyane cyane muri Suwede.
Aho dutandukaniye muvuga jewe ku ishyirahamwe mvugira mpagarariye ni uko dushaka gushyira ibikorwa imbere, ni uko dushaka ko Abarundi bose bafise imigambi yaba iyo kuregwa muri Suwede yaba iyo kuregwa mu Burundi ko twoja hamwe tukahanana ibyiyumviro tukamenyana kugira ngo tumenyekanishe n'u Burundi mu gihugu turimwo. U Burundi rero ntibyiza twabonye ko bitabagiza ko bumenyekana ku izina gusa ariko no mu bikorwa mu mico mu nkino eka no mu tugenegeze ni rero twe tuzoshira imbere abantu bazotumenyera ku bikorwa ashobora kuba arandi amashyirahamwe yaba yaravutse imbere y'irigi wacu mugabo sinoja kubavugira sibonserukira ariko nibaza ko twese tuzoja ku rubuga rumwe hanyuma uzokwerekana ibyo akora bigashika kure niwe muzoheza mukavuga muti turabona ubutandukane bwabyo. Ubu rero sinavuga ngo dutandukaniye ahanini cyo ngora ni uko turemera abandi barundi baba muri Suwede turemera amashyirahamwe barimwo twebwe tugomba gushyira ibikorwa imbere ari nacyo tugiye gutangura maguru mashya.
Bimwe none mu bikorwa nyine muvuga mwifuza kuzorangura haba ari ngaho muri Suwede cyangwa mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko ni nk'ibihe
ibikuru bikuru novuga ndabicaga we majambo make ariho ndabora kumenyekanisha Burundi mu makungu muri ibyo guturimo mvuze ibyo guturimo se kuva mu Sweden gusanga nuko dariyo tubamwe mugaho hariho ibihugu byo muri Scandinavia akarere mu turamenyereye wacu ariko aravuga ngo le pays des grands lacs bacha bavuga ibihugu nka bitanu cyangwa bitandatu natwa turafise Sweden turafise Norvège turafise Finland turafise Denmark na Island nuko ko muri izo bihugu byose turahagendera turahasumira turafise inshuti n'abagenzi twashaka ko Burundi umenyekana muri izo bihugu ica kabiri kushaka ko amashirahamwe n'ama industry ari muri izo bihugu yomenya ico gihugu cy'u Burundi akamenya ibikorwa bikorerwayo kumva ashobora gusanga hari imigambi boba bafise icyo no kwita kujya kwemvesisa mu gihugu bamenyeshejwe n'ishyirahamwe ryacu. Ikindi gikomeye cyane ni uguhana hantu ubumenyi ni ukuvuga nk'ibi bihugu byo muri Scandinavia ugasanga barafise ubumenyi butandukanye mu migambi itandukanye abagwizatunga bacu abanyeshuri bagashobora kuzura ako kajyo ko kuza kurahura ubwenge n'ubuhinga. Si ibyo gusa turategekanya nuko mu minsi imyaka iri imbere mu minsi imbere tuzosaba aba engineer aba docteur aba professeur bo muri ibihugu byo muri Scandinavia na cyane cyane bo muri Sweden ko boza kudufasha kuja gusangira ubuhinga bafise mu makaminuza yacu mu bitaro mu mavuriro no mu yandi madomene atandukanye. Ivyo rero bizotworohera gukora duciye mu ishyirahamwe turi hamwe kandi twizera ko mu minsi iri imbere tuzoja kumenyekana ishyirahamwe ryacu mu gihugu mu bushikiranganji buraba abarundi b'abahanzi aribwo Ministere des Relations Exterieures du Développement kugira batumenye kugira badufashe no kuduha intumbero n'umurongo ivyo bintu byotworohera gukoreramo.
Mwavuze dusubiye inyuma gato yuko hariho abarundi benshi muri ako karere k'ibihugu bya Scandinavia, hari ibitigiri ngo bamufise by'abarundi baba hiyo muri make canke ibibazo cane cane ahanini muhura navyo hiyo muri ivyo bihugu byo bari nk'ibihe kumbure navyo nyene mukaba ari mu bimwe mu byo muzo kwifuza gukemura mukaje hamwe mugafashanya gukemura.
No bose no vuga ko no bafite biharuro by'abarundi baba muri ibihugu byo muri Scandinavia kandi ibihugu birenga bitanu kandi biragutse ngo ndazi ko tutari bake tugiye hamwe ngo dukorere igihugu cyacu ndazi ko twoshika ku bintu bikomeye cyane. Ibyo biharuro nibaza ko mu kiganiro kizokurikira tuzogirana nzogerageza kubirondera kandi urakoze kuri nyibutsa kuko nabyo birakenewe. Hanyuma ibibazo duhura nabyo jewe ahanini nibaza yuko ngomba nsubire inyuma gato ntandukanye icyo bita abarundi baba hanze dufate nk'abarundi baba muri ibihugu byo muri Scandinavia bamaze nk'imyaka cumi cumi n'itanu mirongo ine bamaze kuronka ubwenegihugu abo byose nibaza ko baba bakiri impunzi ndavuga n'abarundi babaye imigire bimutse gukorera mu bindi bihugu nabo baba baraje muri icyo gihe byitwa ko bamuri ni kuba ko haragenze rero ko natwe dusubire inyuma tukaja gushimira igihugu caturenze tukamenya iyo twaje tuva. Rero muri make ibibazo duhura nabyo nibaza ko bishobora kuvana n'imvo za politiki ugasanga hari abantu batishimiye ingene igihugu ino munsi bo bacumva cyane bakibona ugasanga hari abandi bavuga toya hariya jewe naramaze gushika mu kindi gihugu ahandakwije ndikwije nacyo ngene mugabo muri bihugu turimo ni ukuri harimo amaporotinite abashaka kwiga bariga abashaka ubuzararuronka mugabo biyumvira gusubira inyuma nabo ngo batange icyo no kwita ibyo bita mu rusengero ikigira cumi ikigira amashengero maze n'ubundi abarundi babahanza turakwiye gutanga ikigira cumi mu cyacu cyatwibarutse cyaturetse. Hanyuma ikindi nacyo ni uko twifuza mu ishyirahamwe ryacu ry'abarundi rizagera ripfutse yuko ko kwigisha abantu bari kubara bukira muri bihugu byo hanze byo muri Scandinavia Uburundi akaranga imico n'ikintu cyotuma nabo bazokunda gushika mu bigero. Muri make nta ntambanyi navuga ngo zirahari nga kiretse abantu bamwe bamwe bo batiyumvamwo ingene Uburundi umeze uno munsi, hanyuma abavyumvamwo nabo bakavuga bati reka twe tuge twakorere abandi bazokurikira nyuma.
None hari isano mwaba mufise n'ishirahamwe rizwi nk'ishirahamwe riserukira Abarundi ku isi cyane cyane rizwi n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi riserukira Abarundi mu mahanga hari isano mufise naryo murakorana naryo
ego cyane umuntu umuntu umbere kugira ishirahamwe ryacu rivuke ry'Abarundi wa muri Sweden ryifuza iterambere avuganye n'urongoye Burundi ya diaspora Jafet Lojanti aba mu gihugu cya Norvège arabizi aratuzi twizi ko mu minsi y'imbere z'umushyikirizo rwandiko rwavuye muri inama twateguye kugira nawe arushikirize aho akorana muri comité exécutif na basundi rwego nabo bakorana kugira nabo bamenye ko mu buri Sweden adusindi ishirahamwe kandi yifuza gukorana nabo cyane rwose twize ko tugiye kuzokorana twize ko tugiye kuba rimwe mu mashirahamwe azokorana na Burundian diaspora ibyo sindabishidikanya ko niko twabiganiriye no mu nama kandi niko bizogenda
ego mushinga nahe Jean-Marie Julien hari ibindi bibazo none mumva dushobora kuba tutashitse ko n'ivyo mwifuza kurangura aha bari ngaho muri cyo gihugu cyangwa mu Burundi muri kano kanya dusozera
ego dusozera novuga yuko twanezerewe cyane kuko nako hari Abarundi bashimye iki cyumviro cyo kuja hamwe kugira ngo tuganire turabe ico hinduka kuko muri ibyo gusa muri Scandinavia cyane cyane muri Sweden hari Abarundi benshi cyane uzo wumvirize ibyo mwumvize radio ze Burundi nka zasanganiro n'izindi muri karadiridimba urumva ko hari Abarundi batelefone bavuye muri Sweden abana n'abandi tukaba tuti none ko mu bintu biva muri Sweden tutabona neza abo Barundi ko ari benshi muri Sweden atabintu biri kubera kurirwa mu Burundi by'Abarundi bava muri Sweden icyo ni cyambe icya kabiri mu migambi bahaguranye bukije kugira ngo bakigaruke ko naco nukuri turifuza yuko igihugu cya Sweden cyangwa muri Scandinavia koronswa ubuserukizi ubwo buserukizi rero bwodufasha kugira ngo dukorane n'amashyirahamwe akomakomeye ngaha muri Sweden muri Scandinavia ubwo buserukizi bwodufasha kugira ngo imigambi n'imigabo cyane Abarundi bafite amashyirahamwe yabo baronke aho bavugira naho baca kugira ngo turonke muri ya migambi yacu n'abakubwiye tugitangura yo kutwara abahinga batandukanye abaganga abarimu mu bintu rero tuzosaba leta y'u Burundi nk'uko umukuru w'igihugu cyacu mushasha yabidusabye yavuze ati turakeneye ko abantu bose baca ku kivi natwe turakeneye ko tujya ku kivi mugabo twifuza yuko tworonka urwego ruzoba ruserukira ruhagarariye amashyirahamwe yose ari ngaha muri Sweden no muri Scandinavia icyo nacyo ni kindi mu byo tugiye kuzosaba leta y'u Burundi kugira izodufashe itoronse ambasade muri ibi bihugu kuko ubu poromboma dukurikira ambasade uri muri Alemanye naho mu Budagi hari agatambuko kandi turi ibihugu byinshi kuko twifuza na kamonteye leta yacu leta nzeyi leta nkozi ko iyo twumvira ko muri Scandinavia twifuza ko kosubira kunonswa ambasade
Shinga mahe Jean-Marie Julien nsengi yumva ndabashimiye cyane kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika
natwe nitwe tubashimiye murakoze
Wanyu mu ntara Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inshuti z'ijwi rya Amerika na hadusoreje amakuru yacu n'ibiganiro yo ku isaha. Tubashimiye rero kwa mwateze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abadufashije kubibagezaho. Fasili Gebehu niwe wadufashije kwegeranya aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose mu byo mukora byose mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.